ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda n'ibineza nshuti mwese turi kumwe kuri Musa Mungu itariki 7 y'ukwezi kwa 5 mwaka wa 2017 muri kumwe na Federica Nkundikije.
Gituma cyitwa ko ari amatora adasanzwe nuko ari ubwa mbere mu Bufaransa kuva Repubulika ya gatanu yabaho yatangira mu myaka ya za 60. Ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'ishyaka simbaraye ku bya kera ritagize umukandida.
Uyo ni Paul Kananura, umunyarwanda arongoye ikigo cy'itahoza cyitiriwe Mandela gikorera i Paris mu gihugu cy'u Faransa, avuga ku matora y'umukuru w'igihugu mu Faransa. Iyi nkuru cyo kimwe n'iyindi nkuru yerekeye intumwa z'umwunganirizi mu biganiro bihuza Abarundi bahora mu rugendo mu Burundi, turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Imwe mu mirwi y'Abarundi baherutse kubonana n'intumwa z'umuhuza mu biganiro by'Abarundi, Benjamin Mkapa yamusavye kwa bakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afrika umuseruko EAC bubanza gushinga umurwi wiga ibibazo biri hagati Burundi n'u Rwanda imbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango. Abandi nabo basavye umuhuza gukora ibishobotse byose kugira ngo impande zose zemere guhagarika ubugizi bwa nabi n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, mu gihe hari abasavye gufasha gutahukana impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi by'u Burundi no kurekuza imbohe za politiki. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge uri Kaneza.
Inyuma y'iminsi itatu intumwa z'umuhuza Mkapa naho zitashimye kugira icyo zishikirije ku mugaragaro zakiriye ibyifuzo by'imigwi itandukanye, muri yo harimo abakenyezi, urwaruka, abanyepolitike batari batumiwe mu biganiro biheruka kubera Arusha, abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'amashyirahamwe yigenga. Uwo mugwi wa nyuma wagiye hamwe uvuga nk'umuntu umwe ariko weganije ivyiyumviro vy'amashirahamwe agera ku 60. Mu vyandikiye umuhuza Mkapa n'abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko EAC harimo kubanza kwihutira gutatura indyane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda imbere y'ikindi kintu cose. Jihaya Hakizimana, umukuru w'ishirahamwe Foricone rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama, ari mu babisavye.
Ubwa mbere nuko twasavye ko hojaho umugwi w'abahuza bohuza igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi, tuba twasavye ko bajya abakuru b'ibihugu kwicara amazi bagashiraho umugwi. Ikindi twasavye nuko twasavye ko ibiganiro bitegeza gutahuka amaguru masha, mbere tuba twasavye ko n'ijya nama y'abakuru b'ibihugu yagomba kuba iyo kungurizwa kuri ndisango maze bakanza gushaho uwo mugwi wahuza igihugu cy'u Rwanda n'Uburundi. Tukaje twasabye ko mu guhindura ibwirizwa shingiro bwo kwisunga ibyumviro by'abene gihugu, aho twasabye ko muri demokarasi atanu umuntu n'umwe atarekure kujya mu ihiganwa, ariko kandi atanu umuntu n'umwe azibigwa mu ihiganwa, aho twasabye ko ibijyanye n'ibiringo bijya bitegerezwa kuvanwa mu ibwirizwa shingiro ryahahora maze umukuru w'igihugu akitoza igihe cyose bashakiye kwitoza gucyutsa inzi ihiganwa agatwara. Twasabye kandi ko ibiganiro byoba naho byaba biri mu Burundi byo biganiro bitabuze ubutungane gukora, aho twanasabye ko umuhuza yofasha bajya sibyo bagirizwa bagombye gutemaga gutegetse n'abandi bafatwe bazana mbere ubutungane bahanwe gucyo ntihave haba ugukingira ikibaba inkozi z'ikibi n'ibindi, ko twabereze ko no mu hindi bihugu bijya taho bigira biba aho usanga abantu bagombye gutemaga ubutegetsi baca banyigizwa ahantu nk'ahariye cyangwa ugasanga bahabwa ijambo mu biganiro.
Amashyirahamwe y'urwaruka nayo abona ko mu byakorwa byose hojigwa imbere inzira zituma urwaruka ruva mu mibereho mibi. Eric Nsengimana, umukuru nane ya Jape Ruhani iterambere ry'urwaruka muri Afrika.
Uyu munsi urwaruka ruri mu bukene ntangere, ruri mu kibazo cy'abantu bagira bahabwa ubuzi usanga bariko bahabwa ico bita promotion, bariko babuha babufise nyene. Murabona ko bariko barafata leta bavuga ngo ibiganiro biri ya Arusha ngo baje ya Arusha bagira iki, ugasanga umwanya muremure bariko bawumarira ya Arusha. Ibibazo byacu biriko biribagirwa. Ibyo bibazo rero nibaza ko ibibazo by'urwaruka twege bidashobora kuza kwigirwa ya Arusha, ahubwo bishobora kwigirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi twasabye nuko mu maguru masha umuhuza yonyaragasa akavugana n'ibihugu bisanzwe bifise izo mpunzi zahunze kubera ubwoba ubucanke buriya, kugira baze kubaka igihugu cyacu dushobore gushyira hamwe ingufu dushobore kubaka. Ikindi naco twasabye nuko bohakanya gakwiye severe ujya mugwi ujijwe kumenya ukuri no kurekuranira ushobore kugira kubandanya n'ivyo umuhuza atakoze, tumenye ivyakozwe muri kahise ivyo bakoze bishobore gutuma dushobora kuba kazoza kuno munsi
ako kazoza n'imiguye y'abakenyezi rakifuza mu bintu nyamukuru babona byo batuma gashoboka harimo guhagarika mabi yose no kutubahiza ubwigenge bwa kiremwa muntu ibehate gahurura ari mu baserukiye umugwi w'abakenyezi babonana n'imezero y'abarundi
ihagarikwa burundu y'ubwicanyi ubwo ari bwo bwose twasabye yuko hore kugwa imbohe za politike ubugira gatatu twasabye yuko ho kubahirizwa amasezerano ya Arusha nibwirizwa shingiro hanyuma twasabye ko abanyenge politike bigenga bo fatwa cyo kimwe bagahabwa n'agaciro nk'abandi bakuru b'imigambwe twasabye yuko ibibazo vyega imigambwe cyangwa imigambwe yonyene ikwiye gutunganirizwa ahandi atari mu bushikiranganje bwo hagati kenshi na kenshi twasanze ubwo bushikiranganje bibugora kutagiraho bwegamiye ubugirindwi twasabye yuko ibiganiro byo nyaruka kugira ngo hashingwe inzego zumvikanye ko kandi zihurijwe ko na bose amakungu yogira uruhara mwitegurwa ry'amatora y'ibihumbi 2020 kugira ngo twirinde amanyanga yagiye araboneka mu bihe biheze
atagihindutse cyangwa ngo hagire kimuciramwo William Benjamin Mukapa yavuze ko yivuza ku biganiro matati y'abarundi byo byarangiye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka turetse imigwi ntuma za Mukapa zaje kumvirize Bujumbura n'iyindi zizoja kumviriza ikampara mu Buganda umuhuza yamaze kubonana kandi n'abandi banyepolitike bahungiye mu bihugu bya Buraya Eroje uri kaneza Bujumbura iri rya Amerika
urakoze Eroje tukivuga kandi ku rugendo rw'izo ntumwa z'umuhuza twaganiye na Terence Nahiraja umwunganirizi umushikiranganji yajejwe intwaro hagati akaba kandi umuvugizi ubwo bushikiranganji aratangura avuga ukuntu izo ntumwa zaranguye amabanga yabo kuva zigishika ku munsi wa gatatu
guhera ku munsi wa kabiri ku mugoroba niho intumwa z'umufasha w'umuhuza w'abarundi nyiri cyubahiro Federico Kampaza cyangwa ushashe cyo Burundi kigenewe cyangwa kabiri ku mugoroba maze zitangura ibikorwa byazo ku isihe cy'isaha 9 ku munsi wa gatatu kigenewe cyangwa gatatu aho naho bari batumiye ibi bitandukanye ubwa mbere baravuga yuko bakeneye kubonana n'abantu batari bagiye i Arusha mu biganiro biheruka mu kwezi kwa kabiri hanyuma rero barabatumye ko baraje ariko mbere bahavuye hari n'abari babyifuje nko yari yabyifuje akaza nawe ni baramuhetse maze kuri uwo munsi wa gatatu igishika 9 baci bakoranya imigwi yose no kuvuga yari imigwi ishika no vuga ngira ngo 4 ubwa mbere hariho umugwi ujeje n'abanyepolitike barangwa imigambi itandukanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi ubwa kabiri hariho umugwi w'abagize amashyirahamwe yigenga ibyo bita societe civile ubwa gatatu hariho umugwi w'abarongoye amashyenga atandukanye n'amategeko mu Burundi hakabaho n'umugwi ndetse w'ugwaruka abaserukira ugwaruka eka mbere n'imigwi iserukira abakenyezi abo bose rero kuri uwo munsi wa gatatu ni ukuvuga habaye inama ya bose icyo bita premiere muri Igifaransa aho babashikije ubutumwa bw'umuhuza cyangwa bivuga nti ibyavuye mu biganiro baheruka mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri k'umwaka babibashikirije bose bari hamwe muri rusange kugira ngo bamwe bose mu migwi baci bagenda n'icyo bayivuzeko abaca bababwira ati bukeye umugwi wose uzoheze ushikirize icyo wiyumvira kuri ibyo cyanke interano yawo cyanke ndavuga icyo bivuga ko ibyo bindi abandi bari bashyize kugira ngo baheze bahe intumbero ibiganiro
mu majambo make cyane rwose ibintu izo ntumwa zashikirije iyo mirwi itandukanye n'ibiki mu duce ku mayange
ni byinshi ariko novuga ko ari nk'urwandiko novuga dokima irimo ibintu byinshi byerekeye Burundi aho wasanga muri urwo rwandiko harimo ibintu bavuga yuko mu Burundi hari crise politique ariko ibindi bakavuga bati nta crise politique ihari kwari kugira ngo bavuge icyo byerekeye ibiganiro by'Abarundi ingene byoga intero zabo icokorwa mu bice bice byose badashobora kumvikana ko muri make nibyo byari muri urwo rwandiko
hari amakuru yatangajwe avuga ko ibiro by'umuhuza byasavye Burundi kugena imirwi yo muri societe civile yoja mu biganiro ayo makuru mwayumvise gute mwebwe
ayo makuru twebwe nibaza ko yo kugena hayo nshono yavuga ko icyo nzi nuko twe tuvuga tuti ibiganiro bihuza Abarundi n'ibyo Abarundi bose kandi nkuko mubizi Abarundi bose bamaze iminsi mu biganiro na wa mu gusene day twebwe yo tuvuga tuti nta kuvangura kuvuga ngo umugu canke uriya nimba abasherukira amashyira hamwe bose abasherukira imigambwe bose kandi mwavuyemo abasherukira amashyenga kandi mwavuyemo abyifuza bose kuko nta gahato kajamwo bo bareka kugira ngo baheze bashikize ibyimbiro byabo
kubona ibiro by'umuhuza byandikira leta Burundi bigasaba ko yotora iyo mirwe muri societe civile ntibishigikira ibirego bishikirizwa cyane cyane n'abatavuga rumwe na leta bo bavuga ko ibiro by'umuhuza bifite aho byegamiye
Jehova kwani kuri kuravuga nibaza ko atahakwire tubona bandikiye leta bayisaba kugenda abo mu bigo byo miganire ntago andiko turabona nta ruhari ahubwo bonyere barashitse bacha basaba urutonde imigambo yose yemewe n'amategeko ubwo rutonde bararufishe amashyirahamwe yigenga ni menshi arenga 600 bafise atari make amashengero arenga 5000 barashitse urutonde rw'abatari bake muri bo abanibwe bapfaso n'isimishishaye no gwaruka
Icyo ni ikiganiro twagiranye na Terence Ntahiraja akaba ari umwunganizi w'ubushikiranganji ujejwe intwaro hagati akaba n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganji uyu munsi naho abafaransa uyu munsi kwa Mungu biriwe mu gikorwa cyo gutora umukuru w'igihugu hagati y'abanyapolitiki babiri abo nabo akaba ari Emmanuel Macron na Marie Le Pen bitekanijwe kwa matora arangira mu kanya isaha moya y'ijoro hanyuma ibyavuye matora bigatangazwa isaha mbiri y'ijoro maze umuperezida mushasha azorongora Ufaransa mu myaka itanu iri imbere agatangazwa Mugezi wacu Edi Rwema mukanya yavuganye n'umunyarwanda Paul Kananura arongoye ikigo cy'ubusesenguzi eka citohozwa citiriwe Mandela gikorera I Paris mu gihugu cy'u Faransa ya raheza mwaza ukuntu ayo matora yariko aragenda reka tubatege amatwi
ibintu byifashe neza barimo gutora nta muvundo baratora bakeye ibyo rero nyine guhitamo nubwo umuntu atatangira ahita abivuga neza ibyo byose ubona Emmanuel Macron twiteguye kwaza gutsinda amatora nko kuri 60%.
Aya matora abantu benshi bakomeje kuvuga ko ari amatora adasanzwe ni iki gituma yitwa amatora adasanzwe
gituma yitwa ko ari amatora adasanzwe nuko ari ubwa mbere mu Bufaransa kuva Repubulika ya gatanu yabaho yatangira mu myaka ya za 60 ari ubwa mbere ishyaka riharanira imibereho myiza y'abaturage n'ishyaka ritsimbaraye ku bya kera ritagize umukandida ku mwanya wa perezida wa Repubulika n'ubwa mbere bibayeho ayo mashaka yategetse Ubufaransa mu gusimburana guhera mu mwaka w'1960 kugera uyu munsi akaba abaturage batarayagiriye icyizere bashaka kwerekana uburakari bwabo bw'uko ntacyo yenda yabamariye mu minsi ishize uretse ko yenda biyitagaho kwita ku bibazo by'abaturage abaturage bakaba barabasezereye ku ituru ya mbere none y'ituru ya kabiri ikaba ihujije abantu basa nkaho batari mu mashaka asobanutse kuko Emmanuel Macron amaze umwaka umwe gusa avuye muri guverinoma ashinga ikintu cy'ishyirahamwe umuntu atakwita n'ishyaka rya politiki ryo kumushyigikira cyitwa urugendo naho Marine Le Pen yafashe ishyaka ryari rya se ishyaka ry'abantu babaheza nguni agerageza kurigira ryiza ariko ntabwo bahindutse mu mutwe ahubwo bahinduye imvugo gusa
nkuko umukanya wari ubivuze ngo ibipimo bigaragaza ko Emmanuel Macron ashobora gutsinda ku majwi hafi 60% mu gihe ibyo bipimo biha Marine Le Pen 40%. Abantu bafite ubwoba cyangwa se impungenge ko ibiza kuva mu matora bishobora gutandukana cyane benshi bakabihera ku matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ngaho ni iki kigaragaza ko ibyo bipimo noneho bitaza kunyuranwa
ubwoba ntibuhari cyane uretse ko n'ubundi ngo abakina ari babiri babigiza nkana noneho abogeza ntubuze nabo bari gukomera amashyi ikibigaragaza nk'ubu ngubu nuko twabonye abantu nkatwe tugerageza iby'imbere nubwo bitaratangazwa neza nange sinshobora kubivuga kuko binyuranije n'amategeko imibare tubona y'abafaransa batoreye hanze nk'aho ngaho uri za Washington na New York muri Canada no muri biriya bihugu bindi by'abafaransa batoye ejo nubwo tudashizwe kubivuga ariko twakemeza ko aho muri za Canada no muri Amerika batoye makuru kurenza 90%. Yego si benshi ariko ibyo byerekana icyerekezo muri biriya bihugu bindi byabirabura b'abafaransa nabo batoye makuru guhera nko kuri za 70% iyo twitegereje imibare dufite ubu ngubu noneho tugereranije nuko hano bimeze umuntu yabyizera kuko abantu benshi ubona nyine
sana bashaka gushyigikira Emmanuel Macron none impungenge abantu bari bafite nuko yari butsindwe kirya kiganiro mpaka yagiranye na Marine Le Pen kuba yaragitsinze byahaye abantu icyizere cyuko ashobora kuyobora igihugu ibyo batekaga ko adafite uburambe muri urwo rwego bidashoboka uriya mudamu nawe Marine Le Pen kuba yarahuzagurikaga haba mu bukungu haba mu by'abaturage uretse nda hasanzwe afite uburambe mu byo kwanga abanyamahanga nawe byamutesheje agaciro ibyo byombi rero bituma umuntu ashobora kwizera yuko iyo mibare itari guhinduka ikindi nuko abayobozi bandi mashaka yaba yongayo yatsinzwe ari yabaharanira impinduka nziza z'abaturage ibyo bita Parti Socialiste ari n'aba Republike nyine abo ngabo bo tuvuga batsimbaye ku bya kera abakuru babo bagiye bavuga ko bazatora makuru kandi basaba n'abantu babo gutora makuru amadini yose nayo yavuze gutora makuru uretse abanyagatulika nibo batagize icyo batangaza keretse abantu ku giti cyabo.
Paul Kananura ni umuyobozi w'ikigo cy'ubusesenguzi cyitiriwe Mandela mu gihugu cy'Ubufaransa. Turagushimiye kano kanyu ha Radio Ijwi rya Amerika.
Natwe turabashimiye cyane, murakoze. Edi Rwema
Nturire Kazuza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse, nongeye ndabayikaze mu kiyago cya politike mwikundira. Muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa y'ibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushyirwa mu ngiro muri kino gihe. Abatumire batatu baza kubishyirya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni Honorable Jean Dodier Mutabazi, umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodier ndabaramutse, ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Najewe nunu ndabaramukije, nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneas Ningaba, umuvugizi w'umugambwe Frodebu. Namwe bwe Feneas ndabaramutse, ndanabifuriza ikaze mu kiganiro.
Amahoro neza, turabashimiye kuba mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana, umukuru w'ishyirahamwe ryiyemeje guhimiriza abarundi guca urwevu no guhindura ingendo parsem. Namwe bwe Faustin ikaze, ndanabaramutse mu kiganiro.
Yego, murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe ni intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma, bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodier Mutabazi nk'abari mu mugambi Radebu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nka debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwu mugabo twebwe mu mugambi w'intadebu kigwa radebu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa context sociopolitique, no kuvuga ibihe. Twibutse ibwirizwa shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe, haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano y'Arusha. Twasezeranye ko ayo masezerano aza kubyara ibwirizwa shingiro rijyanye na nayo. Turabona yuko ibihe byahindutse n'ingingo zitari nke, turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubudisa nizataye igihe. Ama icya kabiri, iki gihugu cy'iwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere. Hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajyanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe by'aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi, turi muri East African Community, ni ukuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba. Tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashirahamwe nka za SADC n'ahandi turabona yuko ibyuza shingiro litegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo likigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashirahamwe ibihugu biri hamwe hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi murano ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatikabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi zisa n'iziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi n'akarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu ipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo kwakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatunejereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbere ho ibwirizwa shingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe ribya baragira amasezerano ayo masezerano abyara igibwirizwa shingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza gahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyasubira kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza kuhindura ubwiza nshingi bamaze kwevariwa iryo rikuru
mugabo uguhindurwa ryohindurwa ku bwanyu ati ntiharagera
ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndako ndakwereka ko ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa ryama ryahindutse kuko itegeko bavuga ko ari dinamike ikindi naco urabye icuka cya politike kiri mu gihugu ukaraba ingene ibintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iri kirasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hari impunzi hari abantu bahunze batari bake barenga 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga ati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano y'arusha byubahirizwe uhenga atari ho bari ucuvuga ngo uhindure kwari kubikiza rero ibyo nabyo ni ntambamye twe tubona ko byo tuma idweza cyigiye idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagiye
yego meya aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho cy'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umenye societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo zize ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumi ngo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobora nyaje gutowe cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru zimvaho aho urumva naho ni kibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwe ngo ndibintu byateguye kugira ngo ibyo bwizwa nshingiro nibabishiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi nacu ama radio ito ni hingiza demokrasi yaraturiwe yarasambu wabanyemesha makuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagiye ngo bumve babaho umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura bwizwa nshingiro raba impanuro zihamba ziriko ziratangwa nasiyo zini nigara dora kurudarusha kandi kurudarusha ni yabyaye constitution iriko yabwira ati nimureke banza mureke ibyo byibwirwa nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishyira mu gihugu byaburaye ndikuri hano ati ibyo bintu bireke amerika irakaravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hari abantu benshi ariko baratanga impano bavuga ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibi byose ndondaguye bitoba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokrasi ipfuye hari ingingo y'199 mu gihugu zashingira ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatosekaza ukushira hamwe kugeza gusubiza hamwe demokrasi icyo kintu n'igizo tumigwiza shingiro ishobora gusubirwamo uva re ibi byose biri kubitosekaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa nshingiro tosubira mu gihe bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
yego Faustin ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro nk'abari mu mashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politike
ubwa mbere hoho twebwe turi mashira hamwe adaharanira ibyicaro vya politike turafise ngene tubibona kuko tubivuga tusa ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko ibyo amabwiriza shingiro bigira bihinduke cyangwa ariko barabitegura abanye politike kenshi barakunda kuraba ingene babishyira nk'imitego cyanke babishyira nk'amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukaraba tuti inyungu y'igihugu muri rusange ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye masezerano y'Arusha ibyo ntawirirwa kubwira bisubiramo aba bari ngaha barabizi namushinga nahe mutabaze nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baje kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi kuyarabirimo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubicira mu byamo kugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rizabaye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinyeri byari byarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa shingiro kuko ibwirizwa shingiro ni byo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse no barabanda yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurekurira wo kurekuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa shingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati yamenye ivuga ati ntihagire ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe bw'abarundi intwaro rusange gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gusha icaraciye ngo aravuga ati ntagire umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyinca bicaka ikindi resha tugatuti rero context ihari imeze gutu context ni bimwe yavuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
Icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cyerekeye ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunu Gregoriane, shimire nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi.
Nchuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye engineer yadufashije mu ngabwe z'ibyuma, hamwe na Fatou Karara yadufashije kwegeranya iki kiganiro. Turashimiye mwese, mugire amahoro n'umugoroba mwiza.